Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, turi kuwa gatandatu tariki ya 30 ukwezi kwa 9 umwaka w'2017. Tongeye kubaha ikaze mu biganiro bya radio yanyu muri kumwe na Thomas Kamiringi. Ibiganiro by'iki gitondo bibimburiwe n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma yayo turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi. Abaturage b'u Rwanda barasabwa kwita ku mirire yabo kugira ngo birinde indwara zitandura cyane cyane iy'umutima. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko indwara z'umutima ziharira kimwe cya kabiri cy'impfu zihitana abantu mu Rwanda. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi.
U Rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi w'indwara z'umutima, umunsi wizihizwa buri tariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Umunsi waranzwe n'ibikorwa byo gupima izo ndwara cyane cyane mu bakozi ba leta bo muri za ministeri ndetse n'abandi baza bagana ibigo bya leta basaba serivisi zinyuranye.
Hano tukagufasha umuvuduko w'amaraso, dufata n'isukari, ariko bayigufasha maze kurya.
Uye kurya mikera
hano. Urumva nyine niyo mpamvu isukari yazamutse. Iyo isukari umaze kurya atayarashe na masaha abiri, ibishobora kuzamukaho kabiri ku bipimo wari usanzwe ufite. Rero isukari nziza igomba kuva kuri 4 kugeza kuri 7. Ejo uzagaruka nta kintu wafashe nyine kuko
n'amazi
yo nta kibazo. Umuvuduko w'amaraso rero wowe twasanze ari mwiza.
Aho umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima yasobanuriraga umuturage uko umutima utera nyuma y'uko yamaze gupimwa. Muganga Ntaganda Evariste ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC avuga ko indwara z'umutima zizi imbere mu zita abanyarwanda benshi. Yatanze ingero z'uko umwaka ushize mu bantu bapfuye mu Rwanda abangana na 29% kw'ijana bahitanwe n'indwara zitandura harimo diyabete, kanseri, indwara y'umutima zonyine zihariye kimwe cya kabiri cy'abantu bapfuye bari muri icyo cyiciro. Dr. Ntaganda ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima yagarutse ku mpamvu ziriho muri iki gihe zongera ibyago byinshi byo kurwara umutima.
Ikibazo cyo kunywa itabi, hari abarirya, hari abatumeka, ndaza kwibutsa abantu ikintu kijyanye na shisha cyateye, hari kudakora imyitozo ngororamubiri. Iyo uriye ibintu ntubitwike ngo bisohoke, ukarya ibyo kurya bifite amakarori nangwa se intungamubiri zingana wenda nk'3,000, wenda umubiri ushaka 1,500. Ikindi 1,500 niho ahandi usanga abantu umuhanda afite nk'indi iri imbere, usanga wenda umuntu afite nka matako yabyibushye. Nuba ngo mva mu rugo hinjira mu modoka, umuntu akinjira mu modoka akagera ku kazi akicara akajya kuri computer, ngo wenda ugasanga ufite gahunda yo kwiga nimugoroba akajya mu ishuri, ukavamo ukaburije ukafite dokima watahanye yo ku kazi, nubwo ubuzima exposure ni ndende, indwara z'umutima nazo ni nyinshi.
Indwara y'umutima ibarirwa mu ndwara zidakira, abayirwaye baba basabwa cyane kuyirinda cyangwa se bakisuzumisha hakiri kare. Ni nabwo butumwa bwatanzwe kuri uyu munsi isi yizihizaho indwara y'umutima ndetse n'u Rwanda rukaba rwawizihije.
Ushobora kwirinda ntuyirware, ushobora kurwara, ushobora kwisuzumisha hakiri kare, ushobora kwisuzumisha hakiri kare ugasanga ko urwaye ukivuza hakiri kare. Sinajya mbwira abantu rero ko izi ndwara mu Cyongereza bazita silent killers, njye mu Kinyarwanda nazise nk'imungu cyangwa nkungwa. Imungu ujye ubona igiti gikomeye hariya cyarariwe n'imungu, wajya kubona ukabona kuri manywa y'ihangu kirahirimye. Nuko rero indwara zitandura zimeze niko abantu bagomba kwifuna. Niyo mpamvu ugomba kwirinda, kwisuzumisha, kwivuza hakiri kare.
Abaganga batanga inama yafasha abazikurikira gucukubira n'indwara y'umutima harimo kwirinda kunywa itabi, gukora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo iboneye kandi ikwiye. Ifunguro ribereye umutima ni ririmo imbuto, imboga, ibinyamisogwe, ibinyampeke, amavuta ya elayo. Iyo ndyo kandi igomba kuba ari nkene ku binure ndetse bifite umunyu muke n'isukari nkeya. Abahanga bakemeza ko uwagerageza gukurikiza izi nama zitangwa mu mirire ashobora kwirinda indwara zifata umutima. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC rwahagaritse amaradiyo 4 na televiziyo 1. Mugenzi wacu Eloge Wilikaneza araduye inkuru.
Ingingo yo guhagarika izo binyamakuru yashyikirijwe kuri uyu wa 4 ku mugoroba ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruka bw'u Burundi. Emedi Vina niyo kwizigirwa icegera cy'umukuru wa CNC akaba n'umuvugizi w'urwo rwego niwe yabitangaje.
Ibiganiro vya radio CCIB FM Plus birahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu kuva ku igenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka w'2017 bitewe nuko iyo radio yashikirije amakuru ateye kubiri n'akarangamutima k'umwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intangamarara ryo kuwa 18 Nyakanga hari n'andi maradiyo nimbonesha kure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'urwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo byabo bifataniye n'ubutungane nazo nizi Radio Bonesha FM, Radio Publique Africaine, Radio Renaissance, Television Renaissance.
Edi Claude nina hazwe harongo radio sasa IBFM Plus ya menye limwe nabandi ingingo radio iwe afatiwe
mugwe kusense jagenze gute kugira hakufatwe ingingo twitagi uti uti kubera nitwigeze duhamagagwa nk'abasanzwe barongoye iradio mbere barongoye n'uruganda kumenyesha amakuru muri yo radio tubazwe kuvyo twoba twaravuze bitoba bihuye n'amategeko n'imiburiburi twisigura twagiye twumva hafashwe ingingo yasomewe imbere abanye makuru natwe twarimwo mugabo ntituyize dubwishwa inama duhamagwa ati kumbure reka tubaze tubabaze twumve ico bagombye kuvuga kumbure twaba twatahuye natwe rero umva twabuye mu gahunda
radio sasa IBFM Plus yahanywe kubera ijambo ry'intangamarara yashikirije kwa 18 ku kwezi mu byo byavuga harimo ko leta yahamagariye abantu kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU ariko hakaba gacerere kubwicanyi bwahitanye abarundi barenga 30 ikamanyora muri Kongo ngo inaribonye umuga wo kumenyesha makuru hanyese n'indorera yaryumvise
jewe rero rijya jambo nararyumvirije nasubira ndaryumviriza icyo umuntu yovuga yovuga kongera ngo ariho nk'akajambo kamwe katafise ikibanza umuntu arabe byo dukorera ku bintu bifadika biboneka ibyo rero nje nabonye muri rijya jambo ry'intangamarara hanyuma rero tujanye kuvyo bafatiye ko mu gufata ibihano by'amezi atatu iradidakora akaranga mutima kumenyesha makuru kamutegeka gushigikira amahoro gushigikira agateka kazi na muntu no gushigikira demokrasi ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rijya jambo rihushanye n'akaranga mutima kumwuga hanyuma kindi babagirije ko barenze amategeko agenga ibimenyesha makuru naho nyene ntibabisiguye neza
mukurindira iyo nsiguro ni nahazwewe hari ikigwa yakuye
umumenyesha makuru bariko baramugabije ati uraraba neza ibyo ukurakora dukore ibyo bashaka canke ubwo gusense dukore ibyo rushobora kuba rugwita byiza mugabo siko kazi kabo ikindi cigwa twabonye muri itangazo ingingo yaje gufatwa nuko bigaragara yuko mu bagize ubwo gusense harimo abantu badatahura kumbure umwuga kumenyesha makuru ko mwabonye rya tangazo yavuga ko twarenze amategeko agenga umwuga mugabo ntavuga ati ingingo niyi
n'indore yana batangazwa no kumva muri iki gihe hari ibinyamakuru vya ko burenganzira bwo gukora
ahubwo twari tuzi ko ijya dosi ivuye mu vya politike igiye rero kubanza gukurikirana inzira yenda gukurikirana no kuvuga ko sense yari kuvuga cyo yoshikiriza kurarya maradiyo no kujyo bariko barakora muri kiriya kiringo ubu rero mbonye ko mbazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye n'iyi krize Burundi burimo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ibyumviro muri ya nzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuga
imbere yuko bishika iyo naribonye saba amenyesha amakuru na leta kutarabana nk'abansi
ibi byose bimaze iminsi bivugwa byagirizwa u Burundi nibaza mu gihe hoba icuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha makuru bakumvikana ataburengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe no kuvuga afasha Burundi kogorora ibimenyesha makuru n'abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose n'umumenyesha makuru rero bisigura ko nibo mufata kare umwasi ahubwo bukugurura
ibinyamakuru bitatu byatwe uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi biri mu byaturiwe mu ijoro ryakurikiye igerageza gihiri kwa ry'ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu 2015 Eroje Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu Asumta Kaboyi i Kigali na Eloge Wilika neza i Bujumbura ubu noneho ni umwanya wa cya kiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabaramu kijenchuti wa kunzi muteza matukui ganyo vila diju gya Amerika. Listamira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Nonge ndaba hikaze mukigani ilwanyu munhara. Ikigani ilwanyu munhara chuno musi kiremesho lejomri studio ya chumi numunani. Kirongo na joe dian ni nahasu.
Ihonyangu wa jama tegeko na karangamuti makumuoga wa kumenyesha makuru. Ishikirizwa jinghuru zihengamye. Itangwa jinghuru zivuye masoko atato hojwe neza.
Ni Eme Divina niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'ugwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC avuga ica maradio agera kuri atatu yafuswe Burundi Burundi mu gihugu cy'u Burundi nimwe yahagaritswe vyimfata kibanza mu kiringo camezi atatu yahowe iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu
Hanyu muntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara. Ni cyanyu.
Ugwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi rwarayiruhagaritse mu kiringo camezi atatu radio yigenga CCB FM Plus iyo radio yagirizwa ko itubahirije akaranga mutima kumwuga mu kuvuga ko leta y'u Burundi hitashizeho ikigandaro c'abarundi biciwe Kamanyola ku itariki ya 15 ya kuno kwezi andi maradio atatu hariyo Bonesha FM RPA na Radio Television Renaissance ari mu yaturiwe nyuma yigeragezwa gihirikwa ry'ubutegetsi mwaka wa 2015 tanu yatwe uburenganzira Burundi bwo gukorera ku butaka bwo Burundi kuri Kirame Divine niyo kwizigirwa nicegera akaba n'umuvugizi wa CNC ni wasomye itangazo ririmo izo ngingo kuri no kane ku mugoroba
ugwego CNC rumaze kwiheza ibikorwa vya maradio n'ibindi binyamakuru hari utunenge twibonekeje natwo nutu ihonyangwa ry'amategeko na karangamutima kumwuga wo kumenyesha makuru ishikirizwa jinkuru zihengamye itangwa jinkuru zivuye ku masoko atatohojwe neza kubera yuko gushika uno munsi hari bimenyesha makuru bitaragirana amasezerano n'ugo gwego sense ibindi binyamakuru bikaba bitaratera igikumu kucegeranyo civyo biyemeje kurangura ugwego sense munama ya bose bapfunditse ibi bikurikira ibiganiro vya radio CCIB FM Plus birahagaritswe mu kiringo camezi atatu kuva kwigenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2017 bitewe nuko iyo radio yashikirije amakuru ateye kubiri n'akarangamutima kumwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intangamarara ryo kuwa 18 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2017 hari amaradiyo n'imbonesha kure vyatswe uburenganzira bwo gukora kuko vyacerewe gutangura imirimo hisunzwe amategeko nazo nizi iradiyo Miguel iradiyo Citizen iradiyo Twiteze Imbere iradiyo Tugira Ubuntu iradiyo RTBF iradiyo Ijwi ry'Amahoro Radio Television La Vivante ijwi ry'impemburo Television dénommée Teledis Burundi Television Voix d'Espoir Television distributeur dénommée MMDS Hari n'ayandi maradiyo n'imbonesha kure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'ugwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo vyabo bifataniye n'ubutungane mu kiringo bahawe na sense nazo nizi Radio Bonesha FM Radio Publique Africaine Radio Renaissance Television Renaissance ubwanyuma ugwego sense ruribukije ibinyamakuru bimwe bimwe vyandika bidatanga ibinyamakuru muri sense yuko kuva kuwa mbere gitugutu umwaka w'ibihumbi 2017 bizotangura gufatigwa ingingo ibimenyesha makuru vyakebuwe kenshi n'ugwego sense kutunenge twibonekeza mu nyandiko zavyo bitikosoye navyo nyene bigiye gufatigwa ibihano bitegekanijwe n'amategeko mu misi ya vuba
Madame Aimée Divine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi wa CNC sense akaba rugwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi mutinone abakurikiranira hagufi itangaza makuru bavuga iki kuri iyo ngingo abahinga mu ngo kumenyesha makuru bavuganye n'ijwi rya Amerika bahanura leta kudafata itangaza makuru nk'umwasi amenyesha makuru nabo bagahamagarirwa kwirinda ikintu cyose cotuma baja kubiri na karanga mutima kumwuga umubiriza madame Agnese n'indorera ni nararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru yavuganye n'umenyesha makuru wacu Bujumbura eroje wirika neza
Beni jo jambo inanga marara mubimenyesha makuru wa maradio jama televizyon yerekana aho icyo kimenyesha makuru gihagaze ku bintu byabaye cyange kubihe igihugu kiba kirimo aho rero mbwana bone hariho ibyo barenda gukurikiza no kuvuga ko ari amajambo badakoresha aya makandi bakishimikiza by'ukuri ibintu biriho biboneka bigaragara jewe rero rijya jambo narayumvirije naswe ndayumviriza icyo umuntu yovuga ko ngira ngo hariho nk'akajambo kamwe katafise kibanza umuntu arave byo dukorera ku bintu bifadika biboneka ibyo rero nje nabonye muri rijya jambo ry'intangamarara hanyuma rero tujanye kuvyo bafatiye ko mu gufata ibihano by'amezi atatu iradidakora akaranga mutima kumumenyesha makuru kamutegeka gushigikira amahoro gushigikira agateka kazi na muntu no gushigikira demokrasi ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rijya jambo rihushanye na karanga mutima kumwuga hanyuma kindi babagirije n'amategeko ko barenze amategeko agenga ibimenyesha makuru naho nyene ntibabisiguye neza ajya amaradiyo nibaza ko ribonesha RPA na radio television Renaissance jewe ndavye ibyo sense yari yaravuze mu cegeranyo c'ibyo byakozwe muri 2016 nibyo umukuru wa sense yari yemereye abamenyesha makuru ahubwo twari tuzi ko irya dosiye ivuye mu vya politike igiye rero kubanza gukurikirana inzira yari nda gukurikirana no kuvuga ko sense yari kuvuga cyo yoshikiriza kuri arya maradio n'ukujyo bariko barakora muri kiriya kiringo ubu rero mbonye ko mbazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye n'iyi crise Burundi burimwo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ibyumviro muri ya nzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuga
uyu munsi wahanura iki abakora umwuga kumenyesha amakuru eka n'inzego za leta cyane cyane inzego z'ubucunga n'inyamakuru bikora
ibi byose bimaze iminsi bivugwa byagirizwa u Burundi nibaza mu gihe ho bicuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha amakuru bakumvikana ataburengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe no kuvuga afasha Burundi kogorora ibimenyesha amakuru n'abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose n'umumenyesha amakuru rero bisigura ko ntibo mufata kare umwasi ahubwo bukugurura mbere niyo mukeneye amakuru bakayashikiriza mukabashikira amakuru
Madame Agnese n'indorera inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru yari kuri mikro ya Eroje wirika neza ariko avuga ico yibaza ku ngingo y'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi yo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu radio yigenga CCB FM Plus ico yahowe nayo n'intangamarara yakoze kuvyerekeye ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi bari Kamanyura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku igenekerezo rya 15 andi maradio ya Funzwe Burundu ni Bonesha FM RPA na radio television Renaissance imiryango y'abatwa igera kuri 32 yo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi iridogera indongozi z'iyo commune ko yanyazwe amatongo yari isanzwe irimamwo ibintu byunyurwa nuko iyi miryango idatunga impapuro ndangatongo abarongoye ishyirahamwe ry'abatwa ku rwego rw'igihugu basaba bajeje intwaro kwitwararika kubaronsa bene izo mpapuro higihe babahaye amatongo ni mu nkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse
Amahegitaro 8 niyo iyo miryango y'abatwa bo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke ivuga ko yanyazwe n'ishyirahamwe ririma rigahingura ipampa Cogerco ayo matongo yo ku mutumba wa Rukana ya kabiri bavuga ko bari bayahawe mu mwaka w'2023 na musitaneri yararongoye iyo komine ico gihe urongoye umugwi w'abatwa bo muri komine Rugombo Ruheto William arabitwiganira
bigeze ho rya cyagiye kongera ko yari kugira ngo ikomoza hano hayi baca baraja barahikirira ngo nahi wabo tukezeyo umatara raraba abona ko kwa hantu nakantu ko kuranguriramo ibikorwa nta pamba ryohaba baca baratubwira ati genda mu staneri abakiranura ibintu kumvikana na kongere ko rebe ko bo bakomorera abantu tugeze aha mu biro kwa mu staneri yaciye yegukira mu ruhande rwa kongere ko Buni twimuka aho hantu kugeza aho tumubaza none twakwimuka aho hantu imiryango yacu tuzoyirimira hehe kariho hari hadutunze niho twarangurira ibikorwa turimira abana imiryango yacu nta nakimwe yatwishuye acyatubwira ngo nimugende ngo kongere ko birahafashe n'ubundi turabye kongere ko ibikorwa yatubwiye ngo izoharangurira yavuga ko hatera igitegwa cy'ipamba n'ubu ntacyo yahateye ahubwo abahuti nibo bagenda bakumvikana nabo bakarima ibindi bitegwa mbumbaruko bicacanye n'igitegwa cy'ipamba bari baharanguye
abanyagihugu baharima bobo bavuga ko bari mu minwe y'ishirahamwe Kojerko kandi mu gihe abatwa bosubira kwakomoregwa bo bakotera nk'uko babikora mbere ku ruhande rw'imiryango y'abatwa ivuga ko yanyazwe amatongo ibona ko ari guhohoterwa bagasaba ko bo yakomoregwa mu maguru masha kuko ariyo yarabatunze
nuko duhohotera kurango batwa badukara amatongo yacu none kumva abanze babwira uwo rebe kancuti ubwira ati gaha ntabwo hakira habatwa uhasigare mu matongo y'iki y'abahutu ati nimugende mugumye kukarura mu mwagumye aha ngaha hasigara mu itongo ry'abahutu ntabwo itisigara itongo ry'abatwa
bo bidufasha mwebwe abategetsi mukadukurikiranira bisane nakongera ko kugira ngo turebe kwa aho hantu uyu mwaka natwe turimira abana ibigori no twumbati kenshi abana bakunze kuva ku ishuri kubwo bahitira inzara bakabura ibyo bajya kuko twari dutunzwe n'aho hantu mu iduha
nubwo biruko mu ntwaro bavuga ko ayo matongo atigeze aba ayabatwa umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano firme Habumuremyi avuga ko leta yari yahabahaye mu buryo bw'intizo
ayo matongo rero harageze igihe Kojerko irondera kwagura indimo zayo kubera ko n'amatongo Kojerko yahawe na leta yabimemo igitegwa cy'ipamba Kojerko yikoresha amamashini mu kugira ngo yagure indimo zayo niho rero abo batwa babona ayo matongo bayatuwemo uko nyene baca batanga kwidoga yuko babo banyazi mugabo ntabwo ari byo yari intizo ari babahakikije gusa kugira ngo bashire kuyimbura baronye n'ibyo bafungura
abatwa bavuga ko batsindishwa no kudatera imbere kwabo Ruheto William aserukira abo muri komine Rugombo abivuga afatiye ko icyo gihe bahabwa amatongo batitaho gutunga ivyanditswe
kera umutwa hawa ahantu yacabwa ati baraduhaye ibyo kwitaho ngo wacu ikete yo kusaba musitanire tinyandikira unsinyire ikete yerekana kwa aho hantu araho muduhaye ntitwabyitaho ariko rero urumva n'amatabya ya mavuta musitaneri yaduhaye nuwakare nuwubundi kandi ni musitaneri yo twumvirize ikibazo cyacu akadukiranurira
urongo ishyirahamwe mpuzabatwa mu Burundi UNIPOBA Leonard Habimana asaba abajeje intwaro kwitwararika gutanga impapuro ndangatongo mu gihe batanze amatongo kubatwa
akamo twotera abatanga amatongo ko iyo abatwa bakoze ibishoboka byose bagaca ku nzego zose zituma boronswa ayo matongo hanyuma bakayaronka ko boca bihutira no gutanga impapuro ziranga aho hantu kugira ngo mu minsi ikurikira ntibaze bahanyagwe byitwa kumengo sahabo kandi baraharonse baraharonkejwe n'ubutegetsi buba bwari buhari ariko kubw'ingorane yuko ata mpapuro bafise kacusanga bagiye kuhakwa kandi bari basanzwe bafite uburenganzira
uyarongoye ishyirahamwe UNIPOBA abandanya avuga ko ibintu nk'ibi byo kunyagwa amatongo kubatwa byibonekeza no mu zindi ntara zo mu gihugu bivuye ko intwaro zatanga amatongo ariko ntizitanga impapuro kugira ngo bifashe intwaro zizokurikira mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yani ndonse urakenuye tuvenga ho mu ntara ya Cibitoke dukubitire gato mu ntara ya Makamba neza na neza muri zone kazirabageni iyo zone kabivugwamwo abanyagihugu baheruka guhunguka bitakambira batsaba ko baronswa inyigisho ntekanyabwenge abayaze n'umunyamakuru wacu ya Naivira Nkunda bamubwiye ko babahahamuwe n'ivyo babonye mbere yo guhunga
Beshi muri abo banyagihugu bamaze guhunguka bo ku mutumba wa Buheka muri komine Nyanzarake bivugira ko iyo baba baronswa izo nyigisho batobaye bibuka ivya kahise kagizwa hanini n'ibimenyetso byo kwakwa ubuzima vyagiye birabashikira aho ni nyuma yaho mu Burundi hadukiye kutumvikana mu vya politike mu 2015 maze bigatuma abantu sinzi bahitamo gutizabo bagahungira mu bihugu bitandukanye mu Rwanda Tanzania na Kongo muri kino gihe makemeza ko uko batanyigisho baronswa bituma bamana ubwoba Pascal Ntirampeba numwe muri bo
twegwe kuba atanyigisho turaronka atugoma dushe desimbwa no mutima twatwatwutse ibyo twaje kwacemwe kera tugaca tugoma dugira ubwo atugoma twimba ko bizahava bimera ha kwa kandi kubgambe kintu chatumye duhunga no bwambe yuko cyo cyava kigaruka dugasa kandi tukahunga
byongeye abo banyagihugu batugira ko bama bikanga bafise intekera mu mutwe mu gihe bari mu gatiro bakabinsiguro yuko atanumwe muri bo aribagira umuruho yageze mu guhunga canke ubuzima bubi abayemwo bari mu buhungiro Gerard muntu nutwiwe haheza amezi 8 ahungutse niko abibona
kandi cabaye ntigifudika nuko vyibuka bikigukomerekeje canke bitagikukomerekeje ntivyoroshe na gatoya na cyane cyane mu gihe iyo nk'abantu bahunze guhunga kugasanga ibyo baruzeye kuburaro n'uburamuko byaratwawe n'abandi bantu ibyo biratuma ukomeka kandi urumva iyo wibutse ibintu byo kutumvikana nk'amacakubiri canke ibindi ugashobona kandi hari nk'undi muntu yifuza kandi kwibye ibintu byogaruka ucubabara gusumba kuko wewe ni wubuzi ingorane bitera ibyo bintu bije
n'abavyi ubwabo baremeza ko atagikozwe kugira ngo amahimiriza yo gutekanya imitima y'abantu aburutavana ko atagisize bazosanga bafise ibimenyetso vyihahamuka bagafatira kuko hagize n'amakuru y'ibihuha yaduka baca bacika ivutu atanazi masumbuko batazira akirimo arongoye ishira hamwe rihurikiyemo abahungutse ku rwego rw'igihugu agatangazwa nuko nyigisho zibatekanya baziheruka bagihunguka
keshi abahungutse iyo bashitse barahabwa inyigisho hakiri iminsi ugasanga birahagaze ibyo bisa ni ukuvuga yuko haca mu gihe kindi izo nyigisho ntizibandane ni ukuvuga yuko twebwe icyo dusaba leta kugira ngo ifate mu mugongo ifashe aba bantu bahungutse kugira ngo babane ndanye bahabwa izinyigisho niburi buri n'ikiringo cy'imyaka 10 namashyira hamwe mpuza makungu eka namashyira hamwe y'abarundi ashobaye gukora gutanga inyigisho kugira ngo abahandanye he inyigisho na cancane zo kuzotuma abantu bahungutse bahumura mu mitima yabo
kuri ayo masabo y'abanyagihugu bamwe mu bahinga banonoso inyifato n'imibereho y'abantu babona ko mu gihe izo nyigisho zitotangwa ibintu bishobora kunyuka Simeo Nkurunziza ni wanonosoye inyifato n'imibereho y'abantu
abantu bajejwe intwaro bakwiye kubanza bakegera abo bantu ariko barahunguka kuba inkwanisha yose kubwa n'ibyo babaha n'ibindi bwa mbere n'ibiganiro bakabashira hamwe bakabereka yuko baba bahunze bashobora kubana bose mu mahoro n'umutekano bakabereka yuko bose baje ari benegihugu bashobora kubana umuntu n'umutekano iyo intwaro ivyihojeje abahungutse bagashikira ngaho ntihagira akajambo kihumure babaha niho hacatangwa kuvuka ibibazo kubera nta muntu n'umwe aba yabegeranije bavuga bashire hamwe nimbona nk'umuntu amaze nk'imyaka bari hanze y'igihugu asanga ibintu byinshi byarahindutse mu gihe ata muntu amwegereye ivyo rusho ushobora gusanga navyo bitera ingorane mu mutwe wiwe kandi bibi bishobora no kumutuma yumvira nabi no guhahamuka ashobora no guhahamuka kasa yigungagunga kuko nta wamuhaye ikaze
amakuru dukura mu bajejwe intwaro yemeza ko naho atamatohoza arakogwa biboneka ko abenshi mu bari barahunze bashobora kuba bafise ibimenyetso vyihahamuka ahanini bikava ku bwoba butarashobora kubavamo bikwiye nkuko ayo makuru abandanya vyemeza imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve irankunda ijwi rya Amerika
bakunze mwatwumviriza mwakoze Innocent Kimenyi na Diane Nahazo mari kumwe twahawe amahirwe yo kubana namwe tubifurize kuranirwa manyi no mu byanyu mugume mwumviriza ijwi rya Amerika n'iryoherwa ho muri What the hell? What the hell?
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku radio yanyu mudukurikira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Abakomeje kutwumva mu masogonda make cyane murumva ikigano cy'umuziki tubageza aho buri wa gatandatu saa 12. Mbaye mbikebanuye murakarama mugiro y'icyende.